Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe Mbasuza kandi mbayikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Mu Burundi abayobozi b'amashyaka barasaba koroherezwa gukoresha amanama.
Iyo dushatse kugirisha amanama turasaba uruhusha, ugasanga aho tugiye turahagiriye ikibazo aho twasabiye uruhusha, bigaca bisaba aho inama iza kubera tuza gusaba uruhusha naho kwabo bantu tuhasanze.
Uwo numwe mu bayoboye amashyaka atavuga rumwe na leta mu ntara ya Kirundo, avuga ko hakiri ibibazo mu gutegura amanama.
Je na je usha kugenda kugirisha inama ku mutumba ntabwo uyu mukuru w'umutumba mwamba nabwiye mustane mwamusanze ndaza yabwiye umukuru w'umutumba cyane yabwiye chef de zone akabwiye umukuru w'umutumba wewe sinuba ko wewe urongo mwamba yo kavuga ati genda ja kugisha inama hariya umukuru w'umutumba atabizi.
Uwo nawe ni Aletriberi Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo, asubiza bimwe mu bibazo yabajijwe n'abayoboye amashyaka muri iyo ntara. Ayo makuru n'ayandi avugwa mu karere ndetse n'ikiganiro muri Kirukuri turabibagezaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu avugwa kuri iyi saha, reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho abayoboye amashyaka basaba leta koroherezwa igihe bashatse gutegura inama ku mitumba. Ibyo babivuze kuri uyu wa kane mu nama bagiranye na buramatari w'intara ya Kirundo. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze muri iyo ntara ya Kirundo.
Inama buramatari w'intara ya Kirundo yagiranye n'abarongoye imigambwe kuri uyu wa kane yarifise intumbero yo kwihweza uko umwaka warangiye muri rusangi na cyane cyane muri politiki. Alain Tribert Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo, arishimira ko umwaka w'2018 ugiye kurangira icuka riciza muri politiki mu ntara arongoye. Arashimishwa ahanini nuko amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro yagenze.
Tugiye kubiraba ahanini tubona ko kubijanye n'imigambwe yose yitwaye neza, amatora yagenze neza kuko nawe kabaye ku ntega. Si kuvuga yuko umugambwe uyu cyane wagiye gutera uwundi mugambwe, tubona ko kuba ari akantu kuba karashitse aho abantu bishika, abantu bagashuhwa, amaraso agashuhwa bivanyemo n'imamamo n'imyaka cyane bivanye n'umutwe wabo, ugasanga harabuze kwihangana, ugasanga hagize aho abantu bashobora kugwana. Ariko muri make mu ntara yose zaba byagenze neza, tuyavye kungene muri imyaka amatora yahora agenda.
Ikindi uwo mutware avuga ko cagenze neza ni gusaba inama ku banyamigambwe. Avuga ko abasavye inama bose bazikoze mwituze, aba baserukira imigambwe bavuga ko hakiri agahaze mu byo gusaba no kwemererwa inama.
Iyo dushatse kugirisha amanama turasaba uruhusha, ugasanga aho tugiye turahagiriye ikibazo aho twasabiye uruhusha, bigaca bisaba aho inama iza kubera tuza gusaba uruhusha naho kwabo bantu tuhasanze. Kandi twamaze guhabwa uruhusha tukabona yuko mengo turiko turaburabuzwa.
Hejuru bikagenda neza ariko mugabo ku mutumba ugasanga hariho agahaze. Ncanjira ko mbaza yuko iyo bamenyeshe inzego zo hejuru ko ofisi inama runaka ku mutumba runaka ko n'umukuru w'umutumba nawe nyine umenyesha ukamuha icyanditse, kuko hari gusanga ku mutumba bitashe bigena neza.
Buramatari w'intara Kirundo arabagira inama yuko vyokogwa kugira bigende neza.
Je na je usha kugenda kugisha inama ku mutumba ntabwo uyu mukuru w'umutumba petete mwanya asinda mu gandire bitema mwamba nabwiye mustane mwamusanze ndaza yabwiye umukuru w'umutumba cyane yabwiye chef de zone akabwiye umukuru w'umutumba wewe sinuba ko wewe urongo mugambo yo kavuga ati genda ja kugisha inama hariya umukuru w'umutumba atabizi. Gusuzuma umwe ko ayimunyeshije yakwanyi nacyo bituma ari byiza byo kwandika yibanditse ukamenyesha naye tubona uyu muntu yaduhaye kopi w'umukuru w'umutumba wabanse ko abanyamuganga bagira inama kandi tangwane zabo, kuko ntangwane vrema abanyamigambo muteje ngaha mu ntara.
Uyu munyapolitike hari kindi asaba ko cokosorwa ku rubuga rwa politike mu ntara ya Kirundo.
Hari nk'igihe kigeze kuba cyarabaye mu mukino duhejeje, ugasanga umukuru w'umugambwe atanguye kuza aratororerwa imitaya agasakisaki itabaho. Sinzi ko ngaho mutodoha umuco ko mu byo kuburagizanya bitarimo. Hanyuma musanzwe muzi yuko bavuga ati iyo umwungera kubiswe intama ziri zishaziruka hamwe haduhereye umuco nakone nibaza ko batokitwaza kugira ngo waburagize imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo ibikorwa bibandanye
mutabaza ati ubutungane ntiburuhuka kandi ntibitoranya ico umuntu ari
igihe cyacyo cyose ubutungane bukora igihe cyacyo cyose bataravye amatora murazi yuko hazabwo ufata mu gihe ndumukuru w'umugambwe ngo procure cyane ngo peje naho yiri kosa ngo ntuma ko ngo cyankanye kiyeze oya aragutuba ko yena aho urumukuru w'umugambwe gute naho ba urinde ahubwo we irinde kugwa muri aya makosa atuma bagutumako wirinde ushaka gushamirana ute abajama dakenewe cyane mabi n'ibindi n'ibindi kandi ho ubutungane buzoguma bukora
abari mu migambwe yose basabwa gushigikira imigambi ya leta yose iriko irakogwa bakitabira n'imyerekano yo kwiyamiriza abo leta ifata nk'abagomba gutoba igihugu igihe ibahamagaye buramatari w'intera ya Kirundo akavuga ko mwe niyo myerekano itaraba abari mu migambwe iri ku butegetsi gusa akamenyesha ko iraba abarundi bose mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mu Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwafashe umwanzuro wo gufunga by'agateganyo iminsi 30 umunyamakuru Focus Ndayizeye na bagenzi be 12 mumbabarire ni Focus Ndayizera arashinjwa gukorana n'amashyaka arwanya leta y'u Rwanda akorera hanze y'igihugu ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Asumta Kaboy
Mu gihe cya saa 8 n'igice nibwo umunyamakuru Focus Ndayizera nabo bareganwa 12 bari bageze mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge abacamanza bavuze ko bahisemo gutira icyumba mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuko aho bakorera mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ari hato hatari gukwirwa abantu benshi bari baje kumva isomwa ry'urubanza umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be binjiye mu cyumba cy'urukiko bambaye imyenda yabisanzwe bose bambaye kambambiri mu cyumba cy'urukiko harimo abo mu miryango y'abaregwa ku ruhande umunyamakuru wahoze akorera radio BBC yabongereza mu cyumba cy'urukiko hari haje nyina umubyara bashikibe ndetse n'umugore we mu baregwa bose harabavandimwe babo baje kumva imyanzuro y'urukiko dore ku rubanza rwabereye mu muhezo nubwo uru rubanza rwaburanishijwe mu muhezo itangazamakuru ndetse nabo mu muryango babujijwe kwinjira mu isomwa nibwo bwa mbere humvikanye mu buryo burambuye icyo umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be bakurikiranywe umucamanza yavuze ko Focus Ndayizera yagiye agirana ibiganiro kuri telefone n'umunyamakuru Cassien Ntamuhanga uherutse gutoroka gereza ya Mpanga urukiko rukaba rwavuze ko ubu aherereye mu gihugu cya Mozambique umucamanza yavuze ko Ntamuhanga Cassien yagiye agirana ibiganiro na Ndayizera ndetse n'iri tsinda rinini ryashyizweho rigamije gukora ibikorwa by'iterabwoba umucamanza yavuze ko Ntamuhanga yasabye Focus Ndayizera ko yashaka abantu bakora ibisasu bizaterwa ahantu hanyuranye harimo ibikorwa remezo kwikubitira ibyo bisasu byari guterwa ku bigega bya esansi ku byuma by'amashanyarazi byari guterwa Nyabugogo ndetse no ku kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara umucamanza yavuze ko abaregwa bose babajijwe bemera icyaha ndetse bavuga ko bari kumara gutera ibyo bisasu bagahita bahungira mu gihugu cya Uganda umucamanza yavuze ko muri iri tsinda harimo n'abashakaga kujya mu gihugu cya Uganda kwinjira mu gisirikare cya Ntamuhanga kirwanya leta y'u Rwanda umucamanza yavuze ko abaregwa bari bemerewe na Ntamuhanga kasi ya amadolari 2500 ariko bafashwe amaze kuboherereza 570 yo kuba batangiye urukiko rwavuze ko abaregwa bose bemeye icyaha kandi bakagisabira imbabazi ndetse bagasaba ko bafungurwa bagakomeza gukurikiranwa bari hanze umucamanza yavuze ko abaregwa bose hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha kuri Focus Ndayizera umucamanza yavuze ko yemerera icyaha ko yavuganye na Cassien Ntamuhanga inshuro eshatu kandi ko ari we wakiriye izi ntambi bagombaga guturitsa aho bari bagiye bahitamo hirya no hino mu gihugu umucamanza yavuze ko Focus Ndayizera yafatanywe izo ntambi azishyiriye mugenzi we bari kumwe muri uwo mugambi witwa Karangwa umucamanza yanavuze ko hari ibiganiro Focus Ndayizera yagiranye na Ntamuhanga kuri WhatsApp Nubwo umucamanza yavuze ko mwiburanishwa ryabereye mu muhezo Focus yemeye byose aregwa avuga ko yasabye imbabazi inzego zose z'ubuyobozi ko yari yashowe mu bikorwa by'ubugome byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda umucamanza akavuga ko nubwo yasabye imbabazi ariko akurikiranyweho ibyaha by'ubugome Ndayizera kimwe na bagenzi be basaba ko barekurwa bagakurikirana bari hanze kuko bataruhije urukiko bemeye ibyaha mbere banavugaga ko baramuse bari hanze bafashe ubutabera gukomeza gushakisha n'abandi bakiri hanze bagafatwa nubwo bare gukora 13 umucamanza yavuze ko koko bemeye ibyaha mwiburanishwa ryabereye mu muhezo ndetse bagagisabira n'imbabazi umucamanza yavuze ko abaregwa bakurikiranyweho ibyaha by'ubugome ko baramutse barekuwe bashobora gukomeza umugambi wabo mubisha umucamanza yanzuye ko abaregwa bose baguma muri gereza iminsi 30 abaregwa babwiye ko bafite iminsi 5 yo kujurira nubwo nta numwe wigeze avuga ko azajurira umunyamakuru Focus Ndayizera nabo bareganwa bose bavuka mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bivugwa ko bose ko ari 13 basanzwe baziranye na Cassien nta muhanga bamwe biganye mu mashuri abanza abandi bakaba bari baturanye ku musozi Muvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Mbabazi Modeste yari yavuze ko ibi byaha Ndayizera akurikiranyweho by'iterabwoba biramutse bimuhamye yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 20 asumiye ijwi rya Amerika I Kigali
Amasaha make imbere yuko Alice na Mwampi bagira isanganya bavuye ibuvunyi.
Ari, none yo sake yagutayizana ngo ndayiteke.
Papi, indayitwara mu ntoki.
Nyamba wibaje ko tugenda ni modoka. Nzuwa ndaguhetse kuri moto, uronye ninye nufata na sakameya.
Ndiyaranja, ukikatomeya.
Dada na masakameya anyugabasha. None
Mwewe ntavyo mwomenya ni vyacu.
Oya navyo twomenya nyene.
Tekera niko gari ho sha twigende. Ko ntuna kugiye.
Turagenda ntugiye kibazo. Uri kumwe na mwami.
Yo, ehe no kuri kwimana sezerageze
tutaragira. Uva rero uratanguye. Tekana. None gahise. Tene ubizi ngene ntwara moto.
Agamama.
Banyita pilote international.
International.
Wewe gusubonye nakije moto je mwami. Duhagurutse tuzoba dushitsira usange.
Nawe moto yahura yishi. Agamama. Agwa ngirasi moto ni ndege.
Ishani ndege gira hasi. Tuye mirasha.
Ekereka.
Ahubwo.
Sa?
Naho tugomba dutaha. Je numvumengo.
Nibiki gamama.
Numvumengo sinotana suye kugerageza nkuvugana n'urya musatsa wazibera.
None gashaka mwampi. Ntabonye ko nubwambere wagerageje kumubaza ariko bitagenze neza. Wabonye uko byahavuye bihera ukuntu.
Irasubiye nkamuhenda henda purepure kirayo bimbwira. Nirwa burya abantu yo bayatse bakavugana ubukeweke. Ariki yo gira icambwiye.
Sha.
Eh?
Antuka jewe.
Irega yise urya musatsa wazibera niwe wenyine asigaye mu muryango. Ngiye atabimbwiye ntawundi nzoro nkambwira ukuri.
Erega ndavyumva mwampi. Kandi ndagutahura. Gusanye nurumva
hanyuma kandi nkubu bishitse na wagapfata bimbwiye bizoba bihetse ntakuri nzopame
chamwana ndavyumva kutorohewe sirutuko wara amaze kwizera cyane kujya musaza wazibira azoguha umuco ikaho nyene warabonye ko ari wizeye kumusanga atari kwari ntibyoroshe kwakira ariko nakundi ukwemera uko nyene bimeze
none gasharise mpebe nagerageje ubu rero byose mpebe
oya suguheba chamwana Sukuheba none gashamwampi kubakubwiye kujya musaza wazibera mu mutwe bitameze neza kubera ingorane yaciyemo mu ntambara yugirisha kugiye hoho uwo munya gute kwa rukuri
mugaho nipfyo
none waho nyene ntavyiboneye ko bidapanze neza mu mutwe reka tugende tubandanye ducukura muri zijya dosiye twakuye muri ta civil peut-être hari naho nawe wokura mu muco
urira moto twigire sha zanje ndavyishinze no hava sanga no gutubura naturubuye
Ya ni pochete inda.
Sha, hari. Wewe. Wone wagira mariage uzuvurondera n'umugabo umujyamanye dakurahi. Na ndumva ko ari fise nga.
Ni
puna byawe.
Ndamara gusa tugende.
Hemwe. icyo cyumvira gishikirijwe mu mucumba gute emeje wakubganja numba mengo karibu muhe erego sande tukira dutangure
murarinda ugatangura inama ntari
harabanyabugo bari bacikirije cyumviro cyuko uyu munsi twobanza tukareka gatonya tujya muri mawaranduwe kugira dusabikanye ubuzima bwa bamwe n'abandi twaciyemo none ubyumva gutega muhe icyo cyumviro uragishigikiye
nagira ngo nibindi kirumbwire urabitereza ko giye no kwigera mpuzi byumviro n'abanyabugo cyo mugabo ntacho ndapfa kumviriza
erega nubundi muhehe ntidutegereza guhuza ibyumviro twese igikuru nuko umwe wese yo kubahiriza icyumviro cy'uwundi
yego nibubahiriza icyumviro canje nanjye ndubahiriza icyabo
ntacho muhehe ndumva ndumva uri kuratera intambwe reka rero tubanaye tuganira yego ijambo ni ryo wese yabafise icyo yifuza gushikiriza abandi ego nora ndabona ko yahagurutse nora fata ijambo
asante jambo tena
mahoro
tosanjewe numvise ndashaka kubabwira ingorane twahuye muri famiye
ego
ingorane nyabaki
duhane jambo
ndiyo wenye wajui jewe ndifuvye sifise papa
kwabuni na papa wa ofisi
kafungiri kuchuchana
wapi yarafuye kera sasa papa yari murovye kabambe kabisa ye mwenyewe ndio alikuwa na bato a moteur hapa musure Jean Zima.
Ukishime pkiwe, ukishiba food.
Sasa niwe yatanga imboga irusangi na mugereko.
Ukishime pkiwe.
Alikuwa shageuka bosi wa grave kabisa.
Tukumfilize. Kanza mwanjambo.
Munisikilize. Sasa wenzake wavuvi wa rusangi wakaanza kumusikilia wivu. Batangura
kumfira
inzigo.
Umfisha kafundi.
Ngo ya batuwa yeso.
Umfa rero bwa bubeshi bwa banyamukoti
bwa kumfi.
Nawaza Andrea. Sasa umusumwe alingia mumai. Agarudi maiti.
Tuwe mungu wacho.
Abasuma bavuye hakuja rusangi baje kumwiba bwato. Bacha bamusa mu mazi akakufa.
Bwabundi nuko byake.
Papa akishakufa jewe na mama nabo tuvukana. Turishi mubaya sana. Baraturukanye mu nzu twari dupanze. Kubera na mara yo kuriha ration hakuna. Badogo yangu baraye bayishure. Sasa paka leo tuko tu hapa ni tugeze tumenya ukuri atu kujua ta verite ata moya twarindiriye ubutungane ni twabubonye
no twari tuzi ko bashikiwe n'ingorane nk'izo kubaranya abanyarusanga iwacu
sikia funderi nao papa abamwishe bavuye iwanyu sindabagiriza mwebwe apana vraiment si mwebwe mwese batu barusangi mwamwishe alakini sio tu tunataka ukweli tumenye ukuri abamwishe papa bahanwe kugatwe kabo
mbebasha baba hungu bari mwe ya position mkabu menga jiro vyosa kakiraka
Hagrahunye.
Ni jewe ni kaga
hundu.
Ndiho mubi. Basha.
ndumbura chuka inka peto kabisa
ago piwapi na loro shimwe
urabone zombo kuri kurapfisha gusa va muri bajya bageseru zitugwe ni crash udufashe kugwanya rugamba go kwiganzura
rekare kare kashari kare sha mugabo namwe mwari ipanze
usha ubone byoroshye mwumwe eka ibugaho twahora bara twirutse ko duca turakinjura tuza gushinga ibirindira ha muri iki kibira kiri ku mupaka wa buvunyi na rusangi
murarabe neza abagabo murabona ko atari kure y'ibarabara rijibupfu
ubivuze nkubizi nubone turacyari ko turabe nyine tuyestara neza
eh
erega nta gahengwe baduhasha abaguma batwirukako
ni hataye
natwe ntanibikoresha bikwidufise kuva mutama gitahunze sha ibintu biracumbagira sino kubesha
urazi ko ariwe yahora duho buryo none nagira muho mutama araje naza kubaraba abagabo
wapi yabanje kwita mufura wangu none weho guti
sha ndakubwira
irusangi ubandanye wopera
kare kamuhungu reka nubugesera mutama twarabandanje dukorana je arampamije ku telefone
wewe bandanye wopera kujya nyine
mugabo muhungu
iraho
ndi igiri ntwara gatswe mwishwanje mutama nawe yari ikinjurie
nze wa muhungu nane none ushaka yerekane bamurume
ekije yavyumva mugabo jewe natanguye kubona ko ibintu bya mugabo ari kare aratujanamwe ari danje mwishwanje
danje gute
danje
gute
none ka muhungu nkajewe ko bigira ibintu yakurukana igipolisi je nzogihungira hehe
wakinjuru tufata muheto
mama
ungumye hari barakuruma nakazi kawe
sha ishamba nararikiye mu narizi mwishwa
zobambi haya kwitongo bazopfuma
batindaho
ndakubwira aha twebwe rero ko turi ngaha imbehe rari utaragaza nta matongo twari dufise cyangwa ibibaza ko tutari twifuza kuba mudacu ariko ntacoshe kubi
ha
turate ko turi kumwe no mugabo mutama wacu giti ntare azo hadukura futane turataha kandi zotahana insinzi leje nakuki
ahubwo jewe mbono mengi ivyurya mugabo twari dukuye kuvyitondera kebuke tukaraba ne wa muhungu jewe ndabona ko turavye nabe tuzohava dusanga ari karaduhenda ngo turo turagwanira umuryango w'abarengero kumbe nawe ari kuyironderera inyungu ziwe twari dukuye kuraba tukamuva inyuma ataraduta mu rudubi
tumuvinyuma
nyene tumuvinyuma
ale fatyo muhimbiri
no imbeho amaguru hose hatimbye imbeho y'ubwo no muzo yasatse muhe nababonye getse sha bibonye ne nibiki kumengo sihuri kandi kupa cyage tuva mu nama wakumumetse ukuntu wewe wapi ibishoboka uya nibishoboka
ibiki bitashoboka
uya nibishoboka none abijya bintu nura yapfutse shobora kuba ari ibyo
mbebasha muhe
nubone yari gutinda akabesha ibintu nkabijya kuri papa wiwe reka kubufyina sha nyene byoba ari ukuri fundi ndakubwire ahohoho rwoba ari urutubi none ugomba umbwire ko muhira ariho boba barampenze rero fundi jewe ivyo nakutse numva muhira ndakurahiye n'ibindi mugabo siwewe wenyine none gafunde wewe ntavyo nzi ko twakuze batubwira ko ahubwo ari abanyabugo bahora baza gutera ku mwihi wacu rusangi ngo bakiba ubwato bakagenda bishe n'abantu yego nandi nibyo nahora numva none bijya nura yapfutse umva byoba byugute ari hamwe byoba ari byo hoho funde byose byoca bicangana hewe mbega mukama w'ikigo twoca dufata iki tukare kiki ka mukama wacu we ubwo jewe byangaruye akenge wa muhungu gute tuzohava dusanga w'abatama bacu baradubeshe mbega gute neza na neza tuzosanga kaiza kibyabaye mu karere hagati y'abanyarusangi abanyabugo n'abanyamugereko batigeze bakatubwira uko kari
yego hewe ko baratubeshe rero
birashoboka ko batubeshe aho kutubwira neza uko ibintu byagenze ngo tumenye ukuri bagumye gusa batuganiza mu kwako batumbisha ko ingorane zose zabaye mu karere ngo zatewe n'abanyabugo
yego
kano kamba bache
nzira na uratangwe
sina nze ko nawe yahuye n'ingorane nkatse
inacari kusimi
we mana ya kabundi nawe nyene yaratunuye ku mutima
rero nawe utangura bya bintu by'ibyo byawe
fundi kamba ba
yatumye uko bandi batunuye ukira ngo niwe abanye wenyine fenda kusafye twebwe twarababaye abanyabugo twebwe nta kibi badukoreye
nico gituma rero
bijya ntura
yadusabikanirije byari bike kutubera icikwa ego tugatahura ko bwa bundi amabi yabaye mu karere yadukoze ko twese abanyabugo n'abanyarusange kandi amabi yose uko yagiye arakurikirana tubiravye neza twosanga twese tubifisemo uruhara
babikunda bagisanganye ikomeye agisanganya na mwami
Barakoze bagenzi bacu bo muri La Benevolencia batugejejeho inkinamico muri kirukuri kabari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimiye ko mwaduteza amatwi dushimira ingenieur wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Almas Karara wegeranije aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeza mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.